Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wa makuru Uganda ya Gagwa Internews. Amakuru ono musi mungie kuyashikirizwa na jewe ni Ninahazwe Marishare Mbahayikaze. Ishirahamwe IRD ryaratanguje ibikorwa byo kubaka utuzu 10 twa sugumwe rusangi mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda. Ibyo bikorwa bije bikurikira ibikorwa by'ishirahamwe ADS bihamagarira imiryango 150 yo mu iyo kambi nyene kwibakwira imisarani yayo. Akimana Sauda yaduteguriye iyo nkuru.
Muri utwo tuzu twa sugumwe 10 tune tuzubakwa muri site ya Rusenda, dutanu muri site ya Katungulu nayo kamwe muri site ya Rurinda. IRD yubatswe ututo twa sugumwe mu ntumbero yo guteza imbere isuku mu iyo nkambi. Utwo tuzu twa sugumwe tuzubakishwa ibikoresho birama mu buryo bwa kijambere mu kiringo kitarenga ukwezi kumwe gusa.
Ejo bukera isizohimbaza ku nshuro 30 umunsi mukuru wahariwe kugwanya ikiza ruhonya nganda sida. Ikivugo cy'uno mwaka nimenya uko amagara yawe yifashe mu kwipimisha icyo kiza. Mu ikambi ya Rusenda abagendana umugera wa sida bamenyesha ko uwo munsi mukuru ushitse amashyirahamwe y'abagira neza yarabibagiye. Odeta Nibizi yadutohoreje iyo nkuru.
Mu nkambi ya Rusenda abagendana umugera wa sida bavuga ko uwo munsi ushyitse mu gihe bari babibagiye ku mfungurwa hamwe n'umutahe kugira nabo babeho neza.
Ariko baradufasha nta na kimwe ndetse umuti naho wogwara bakubwira ngo ugende kwigurira imiti kwa muganga. Reka n'ukuri nta kintu na kimwe dufate nk'umwaka mu mwaka uhetse. Hari ishyirahamwe ryaturungikiye agafashanyo ariko ntitwa karose twese naho nyine babaha intica ntikize. Intica ntikize si ukuvuga ko utuntu dukeya atanu two tumaze ushobora kujya n'iminsi ibiri. Dufatiye nko kubuye ntibarenza ibikombe bimwe tunywesha amazi bitandatu, ubwo buye nabwo bukoroga nk'iminsi itatu. Twebwe twosaba imfashanyo kugira ngo badufashe kubera irya miti tunwa ituzanira ingorane. Tuyinyoye nabi turasha mu nda.
Uwo munsi ugira 30 ukaba werekanwa n'icivugo cy'uyu mwaka w'2018 aho batumiye abantu bose kwipimisha umugera wa sida, byose bikaba byateguriwe imurongwe kugira ngo ubushatse wese aje kwipimisha umugera.
Ishyirahamwe Action Aid ryaratanguje ibikorwa byo kubaka ishuri nyincuke muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe. Icyo kigo kiriko cyubakwa ku bwarabara rya 13 muri komine y'umunani kijya gusahiriza ikindi kigo cyubatswe ku ibarabara rya 6 carengwe n'ubwishi bw'abana. Edward Nzambimana arabitubwira.
Action Aid yatanguye igikorwa cyo kubaka inzu y'inyigisho z'abana guhera ku myaka 3 gushika ku myaka 6. Iyo nzu ikaba yubatswe mu gihe hari hasanzwe hari iyindi imwe iri muri broke y'umunani kuva isite ya Murongwe yuguruye. Iyo nyene iriko yubakwa ababyeyi bakaba bashima ico gikorwa cha Action Aid kuko kije hageze kuko abana bahora bafata urugendo rurerure bivanye n'imyaka yabo bigatuma abana bagarukira mu nzira.
Jewe ico novuga no yishimira kubera yarabye yuko abana hamaze kuba hanini. Kubera abana bahariya hakurya ntako ntuboshobora kugenda hariya. None ubu unya kubera bashize ry'amashuri harya baca bayarabira bayashyira hagati na hagati. Kugira uriya mwana wa hariya mu iboroke ya 18, mu iboroke ya 16 nabo bazokwiga. Ariko umwana ava mu iboroke ya 18 agenda kwigira hariya epfo hari kure gose.
Ivuriro rya Mukorore rafise ubukene bwo kubura inzu yo kwibarukiramo ku bakenyezi. Abakenyezi b'Imukorore bagenda ibirometero byinshi barondera ahantu hari centre sante ifise inzu y'ubwibarukiro mwo kugira ngo bashobore kwibaruka. Bamwe muri bo bayaze na mugenzanje Isaya Aronda Jonathan. Amakuru yacu uno munsi naharangiriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye. Serge Bisimwa ayobowe na Jacques Aura yabateguriye. Marisha Nini Nahazo yabashikirije mbipfurije ukwezi kwa Kigarama na Gahindukira.